mukomeje kumva radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Mwaramutse neza nshuti mwese mututeze amatwi. Hano i Washington ni muri kumwe nanjye Etienne Karekezi ninge uyoboye ibiganiro by'igitondo mbahaye ikaze mwese kuri radio yanyu.
Ubushakashatsi bwakozwe na Minisiteri y'Ubuzima mu mwaka wa 2012 bwagaragaje ko buri mwaka dusakaza miliyari 505 na miliyoni 400 zijyanye no kwita kuri abo bana bahuye n'ibibazo.
Uyu ni Bwana Edouard Ngirente, ni Minisitiri w'Intebe w'u Rwanda wari mu Ntebe Ishinga Amategeko ejo kuwa kane, asobanura ku ngamba za Leta mu gukemura ikibazo cy'abana bagwingiye kubera kutabona ibiribwa birimo intungamubiri zihagije. Iyi nkuru kimwe n'izindi zirimo urubanza rw'ubujura bukoresha ikoranabuhanga mu Rwanda, ikibazo cy'umutekano ku bakozi mu Burundi, ndetse n'ingorane zugarije bamwe mu bahinzi b'ikawa mu ntara ya Ngozi mu Burundi, zose ni mu kanya gato mu biganiro byacu. Mugume kuri radio yanyu. Mbere yaho ariko duhere ku makuru avugwa rya hino ku isi mwategura na mugenzi wacu Aloyizi Bigirimana.
Urakoze Etienne. Ubutungane muri Uganda kuri uyu wa kane jo bwarahaye uburenganzira Yoweri Museveni w'imyaka 73 yo kwitoza mu kiringo kigira gatandatu mu matora y'umukuru w'igihugu atekanijwe mu mwaka wa 2021. Mu kwezi kwa mbere niho umukuru w'igihugu cya Uganda yatangaje itegeko rikuraho imyaka 75 umukuru w'igihugu adakwiye kuba arenza kugira yemererwe kwitoza. Bituma batavuga rumwe nawe bamwagiriza ko agomba kwigumiza ku butegetsi. Urunani rw'imigambwe itavuga rumwe n'ubutegetsi rwaciye rwitura sentare yubahiriza ibwirizwa shingiro. Perezida Museveni agifata ubutegetsi mu mwaka w'1986 yashikirije ko abategetsi bamara igihe kirekire ku butegetsi aribo batera imivumo Afurika. Ariko igihe yitoza mu kiringo cya gatandatu mu mwaka w'2016 yatangaje ko mu kiringo cya gatanu mu mwaka w'2016 yatangaje ko igihe ciwe cyo kuva ku butegetsi kitarashika. Yashikirije ko akiri ibikorwa byinshi byo gukora. Iyi nkuru Ijwi rya Amerika riyikesha itorokanizo ry'amakuru ry'Abafaransa AFP. Ishyirahamwe mpuzamakungu ONU ryaragabishije ejo kuwa kane ko Repubulika iharanira demokarasi ya Congo ititeguye bikwiye kugira itunganye amatora y'umukuru w'igihugu mu kwezi kw'12, kandi mu gihe atagihindutse amatora atazoba yizewe na bose. Ibyo byashikirijwe n'intumwa ya ONU Leila Zerugi mu nama ya ONU ijejwe amahoro n'umutekano ejo ku munsi wa kane. ONU ivuga ko igihugu kirangwamwo n'ihungabanywa ry'agateka ka muntu hamwe n'umwidegembyo muke biza bihungabanya demokarasi. Zerugi yavuze ko atakwizerana hagati y'impande ziharanira politike muri icyo gihugu, kandi ko n'umutekano mu gihugu utifashe neza na cyane cyane mu bice bimwe bimwe byo mu buseruko bw'igihugu. Abategetsi ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika bashikirije ko bizeye ko kuri uyu wa gatanu ari uwo munsi wategetswe na sentare ko bazoba bahejeje gusubiza hamwe abana batandukanije n'ababyeyi babo inyuma yo kwinjira mu butaka bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu buryo buteye kubiri n'amategeko. Ubushirangaji bw'ubutungane bwa Amerika bwashikirije ejo ku munsi wa kane ko abana barenga 1,400 b'imyaka 5 n'irenga bamaze gusubizwa hamwe n'ababyeyi. Abandi 378 bararekuwe bahabwa abandi bashobora kuba barabitaho, ariko abandi bana 700 baracaye mu minwe ya Leta. Ivyabo ntibiratomoka neza. Benshi mu babyeyi babo baramaze gutahukanywa mu bihugu baje bavamwo, basiga abana muco abaharanira agateka kabi mukira bise ikinogo cirabura. Abategetsi b'Ubugiriki bamenyesha ko bikeka uwitwa Arson kuba ari we ntandaro y'umuriro wihaye inkumbi muri indwi wica abantu bashika 82 usiga abandi bataramenyekana atawuzi irengero ryawo. Inyuma y'iminsi 3 hadutse iyo miriro mu gisagara ca Rafina giherereye mu buseruko bw'Ubugiriki, abatabara baratanguye kurondera abataramenyekana boba barahitanywe n'iyo miriro. Abajejwe kuzimya imiriro bemeza kwiyo miriro yakomerekeje abandi bantu 187 isenyura n'amazu arenga 300. Leta ya y'Ubugiriki yatangaje ikigandaro c'iminsi 3 cahereye ku munsi wa kanejo ababuze ababo bata agashavu kubajejwe gutabara boba barafashe minenerwe ivyo miriro bagatabara amazi yamaze kurenga inkombe. Abasirikare ba Israeli bararashe bongera barica umunye Palestina yari yinjiye mu karere k'Abayahudi hanyuma acumita abantu 3. Igisirikare cha Israeli cyashikirije ku ibyo byabereye ahitwa Adam ni hagati ya Yerusalemu hamwe n'igisagara cha Ramara mu ntara ya Cisjordani. Ubwicanyi hagati ya Israeli na Palestina bwongeye kwiyongera kuva mu kwezi kwa gatatu igihe abanyepalestina batangura imyiyerekano ku rubibe Israeli ihana n'intara ya Gaza. Abanyepalestina bashika ku 140 hamwe n'umusirikare wa Israeli umwe baramaze kwicwa muri iyo midugararo. Naho Leta Zunze Ubumwe za Amerika zasubiye kurekura imfashanyo y'imiliyoni 195 z'amadolari y'Abanyamerika zahora zifashisha igisirikare cya Misiri yari yarahagaritswe kubwo kutubahiriza agateka ka muntu. Muvugizi w'ubushikiranganyi bw'imigenderanire n'andi makungu muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika yashikirije ku munsi wa gatatu kw'iyo ngingo yafashwe kubw'intambuko zishemeye zakozwe na Misiri kuva mu mwaka uheze.
Urakoze cyane Aloyizi Bigirimana, ayo yari amakuru y'ingenzi avuga hirya no hino ku isi. Mu makuru noneho y'akarere duhere mu Burundi, mu ntara ya Ngozi, abanyagihugu bajyanye ikawa yabo ku matonoro 19 yegamiye ishyirahamwe Sogestal Ngozi ntibarabona amafaranga y'ikawa yabo. Abenshi muri abo bahinzi bavuga ko bari mu bukene butagira ingano kandi bari biringiye ko ikawa yabo izabakenura. Umunyamakuru wa Amerika Jean Bosco Ndarurinze niwe wakurikiranye iyi nkuru.
Abarimyi b'ikawa mu ntara ya Ngozi bari bamenyereye ko ikawa y'amaganda ishuka ubwa mbere mu kwezi kwa kane bayihemberwa mu kwezi kwa gatandatu. Uno mwaka abarimyi bashoreye ku matonorero agera kuri 19 bavuga ko igice cy'ihemba rya mbere cyarenganye cyane. Aba nabashoreye ku itonorero rya Gisagara muri komine ya Ngozi
kuva kiriko cyandere bagitagushora ukwezi kwa kane kusaduwe tatuhemba
twaso ikawa dufite amafaranga
kusaduwe taraduha ubona nk'ubu umuntu akeneye gusafira ubu utarose amafaranga yo gusafira ngo ususafire ikawa cyazibu mwimbu kakanovera ntibakakibonesa kubera ikintu twasasiye twabuze inyongerera zikongerereza ubu kubera basi amafaranga twashoreye
sanswe nk'uko henshi twama turindiriye tonero ry'amakawa tukaraba n'ihemba ryabo twama tubona kenshi bakunda kwitwararika iyo hageze mu kwezi kwa gatandatu abantu bose bakabahemba ku gihe. Aragerageje gusohora yo nk'ibiro birenga 180 ku ruhande rw'iwanje.
Abashoreye ku Gisagara bavuga ko uko guteba guhembwa ikawa babiriye akuya biriko bibashereza n'ibindi bihe by'irima umutima nturi hamwe no kubafasha amadeni bizigiye kuriha kare.
Turashora tukamara gushora turaduze yuko tuzakoresha umugambi hanyuma barimba akabuto barondera akabuto ko kujana gutegera mwonga uwihe bakabuto rero ntibakarose bize yuko bazobahemba gushaka n'itariki ntibarahemba. Ubu rero n'umuntu yari akadeni baramwishyuza akabanisharira hanyuma rero tubeze rero tumubishyuza ahubwo kubera tutabazagahemba.
Urabona umuntu ariko araraba ibihe iyo bigeze ugashoraba umwanya ukuntu uri kuragenda mbere ndetse warashoreye ngaho wibaza yuko utazohava urima n'ibiterwa by'umuceri kuko umaze kuba waracerewe umwanya wo kurima ibiharage bituma n'igiterwa cy'umuceri utazokirima ku isango nk'uko wahora ubyikora.
Ku mutumba wa Kagarama muri komine ya Kiremba bashoreye ku itonorero rya Nyabikenke imyidogo n'inkiyo kiretse amatati aturuka ku madeni uyu mukamakare yashoreye Nyabikenke avuga ko bacerewe no kwitegurira umwaka w'ishuri uza
mu makomine hari manza nyinshi z'abantu baheraniye abandi nabo bakavuga ati tuzobariha duhembwe twarashoye ikawa ubu rero n'induru n'induru koperative yarahembye mugabo wabashoreye muri sojetari y'ingozi ukuri imyidogo ni myinshi kandi twadufite icyizere urabona nk'ubu amashuri uburuhuko bwaratangiye utaguzikaye y'umwana ubu mu kwezi kuza ikayizo bizimbye utaguze uniforme nuko
muri komine ya Kiremba gukereza guhemba abashoye ikawa byagize n'ingaruka mbi ku migambi myinshi harimo n'ukunga imiryango
nk'umuntu yari kugenda kuramukanya n'umukwe cyangwa akarungi ku mukobwa iwabo nayo bakira nayo bamira ntayo bakironka no gucikida ntibakira iyo mucikida ataronka n'agahuza mwambika cyangwa ndasetaronka idata kumugaburira ubu rero n'uwogira ngo araruguye mwaramucikida atayigira kuko yabudu twamugaburira benshi bari bashatse kurwanya za nyakatsi none imvura murabona igihungura bayo kigira kigwe ubenshi bari bashaka kugura utubati cyangwa amategura ubu rero biteze imvura higuyira byose bizaba bisenyutse
ntambira kaje François arongoye urunani rw'amashyirahamwe y'abarimyi b'ikawa mu ntara ya Ngozi nkorera ngukize avuga ko abarimyi batarira gusema iruhande y'ingaruka nyinshi bashikiriza we yongera ko yuko umwimbu ushobora kuba mubi mu mwaka uza
ni ukuvuga bataronse umwavu barimo baragura ubunyene mu mwaka uza tuzohahombera na leta izohahombera kubera yuko iyo turonse umwavu umwimbu uba mwiza umwimbu ucuboneka ari mwinshi umwimbu w'akanovera ucuboneka ariko kubera ko ata mwavu tuhava tuwubura tuba tubura umwimbu tuce tuhahombera umunyagihugu arahahombera na leta irahahombera mbere na komine irahahombera kuko amatagisi dutanga ava mu ikawa na community yabura
kuri ibyo bibazo byose bivugwa muri sojestare Ngozi twegereye umuyobozi mukuru wayo bari bunyihe Angelus umuyobozi mukuru w'iryo shyirahamwe yabwiye ijwi rya Amerika ko ikibazo cyo guhemba abarimyi bashoreye ikawa mu ishyirahamwe yarongoye kiri mu minwe ya leta isanzwe nayo nyene ifisemwo imitahe Ingozi muraruko bw'u Burundi Jean Bosco ndarurinze ijwi rya Amerika
turacyari mu Burundi kandi bamwe mu bakozi bo mu nganda amahinguriro cyangwa se amashyirahamwe amwe n'amwe bemeza ko batarengerwa n'abakoresha babo mu Burundi kuri bo ibyo bituma haba impanuka nyinshi mu kazi kabo umunyamakuru rya Amerika ibujumbura Raymond Zimana yakurikiranye iki kibazo
abakozi batandukanye bakorera amwe mu mashyirahamwe n'amahinguriro ari mu gisagara cya Bujumbura naho batemera gutanga amajwi bemeza ko bahura n'amasanganya menshi ku mirimo yabo kuko atabikoresho bibakingira abafite uyu mukozi akorera mu ihinguriro ry'ivyuma rihingura ferrabeton mu rurimi rw'igifaransa ababazwa nuko n'ubwize isanganya cyafatwa nabi n'abamukoresha
kumerike ihajya araguha ukagenda ukivuza ariko nko mu gihe birenze bikaba birebire aratangira kugukata akagutera mabusa ngo waciye wigwaza gose birenze kandi ubwo ubufise ikibazo ubu hariho nk'uwacitse intoke afise ikibazo gose agize avuze bacavuga ngo niyandike ikete cyangwa akaza agahagarika inamba kamunaniye
uyu mukozi yemeza ko hari n'abamaze gupfira ku kazi asaba ababijejwe gukora uko bashoboye kubwira umukozi aronswe ibimukingira ntagere ibibazo mu gihe aba ari ku mirimo
hari umwotsi hari n'umuriro urakoso mu muntu urashobora nko kugwa cyangwa ugasanga waguye muri ahiye hamaze guhira abantu barenze hamaze guhira nk'abantu bashika batandatu je mbona hamaze gupfira babiri abahiye nyene bakomeretse ni batandatu je icyo nosaba nuko ubushikirangazi bwo duserukira bukagira icyadufashije akaduha nk'ibintu twikingize turiko turakora
muri iryo hinguriro bemeza ko bakora ibyo bashoboye byose kubwira abakingira abakozi Donatien yongera avuga iryo hinguriro ry'ivyuma avuga ko atawubuze isanganya ariko ibikenewe byakozwe ku neza y'umutekano w'abakozi
kuri ivyo bintu murazi yuko benshi mwumvise nk'umuntu areka avuga uko yashobora kubesha mugace tuzi ko twebwe tubafata co kimwe n'abandi ba sosiyete bakorera ngaha mu gihugu cy'u Burundi uburenganzira bwabo bwose turabubaha ibyo kwikinga byose birahari turagerageza kubasigurira ingene bo vyifatamwo mugabo murazi aksida ni aksida nta nyambo iburagahonye birashikwa bisanga umwe ntiyavyumvise neza twabisanga iyo aksida yashitse mugabo nta maksida menshi akunda gushika
mu bugenzuzi bw'abakozi n'akazi baremeza ko icyo kibazo cy'umutekano w'abakozi ku kazi kibonekeza henshi Etienne Nkeshimana umugenduzi w'akazi abona ko intambamye yo kugira gitore gumuti ari amategeko ajanye n'akazi atatavuga kuri ico gisata
muri amezi atandatu ya mbere ho nyene tumaze kugendera shirahamwe arenga 150 kugira ngo turabe ibihe na bihari nivyo kandi henshi turamaze kubibona turamaze no kubatera kamo kushobora gusanga bikingira kudahagije ariko hariho ndikindi kiba gifatiye ni ku mategeko yacu y'u Burundi uravye itegeko rigenga akazi naza kubona yuko ico gice cerekeye ingene abantu bikingira ngene bitegekanywa ibyo bitegezwa gukorwa n'umukoresha n'umukozi ni gice amategeko dufise ubu atacho yabivuze ko cyane
ubugenduzi bw'akazi buvuga ko buri ko burakora ivyo bushoboye kugira ibijanye n'umutekano w'abakozi mu kazi bishyirwe mu mategeko y'akazi hanyuma byubahirizwe n'abakoresha Nkeshimana rongo y'ubwo bugenduzi yemeza ko bitoroshe kugenzura amashyirahamwe n'amahinguriro yose akorera mu gihugu cy'u Burundi kuko muri ubwo bugenduzi hari ubukene bw'abakozi kandi amahinguriro menshi akorera mu rufuri kuko amahinguriro 60 gusa ariyo yemewe n'amategeko nk'uko byemezwa n'ishyirahamwe ry'amahinguriro mu Burundi AIB I Bujumbura, Remonzi Imana, Ijwi rya Amerika.
Ijwi rya Amerika, amakuru mu munota umwe. Na amakuru ya video kuri telefone igendanwa.
Nayabona nte?
Biroroshye cyane. Ohereza ijambo VOA kuri nomero 26656 wiyandikishe.
Aho naba ndi hose se?
Nibyo rwose. Kuri telefoni yawe kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatanu. Ni video y'umunota umwe gusa y'imvuru nyamukuru zo muri Afurika.
Mu masegonda 60.
Yego, nta handi wayakura uretse ku Ijwi rya Amerika.
Tuve mu Burundi tugane mu Rwanda. Abagize inteko ishinga amategeko imitwe yombi bagaragarije guverinoma impungenge zo kuba nta gahunda ihamye ubutegetsi bufata mu kuboneza urubyaro. Imibare itangwa n'inzego zishinzwe mu Rwanda ivuga ko abana 39, imibare itangwa n'inzego zishinzwe mu Rwanda ivuga ko abana hafi 40% bari munsi y'imyaka 5 bagwingiye. Umunyamakuru wacu Eric Bagirubusa mu Rwanda ni uduha ibisobanuro.
Agaragaza umurongo wa guverinoma mu kunoza gahunda mbonezamikorere y'abana bato muri gahunda y'imyaka 7, Bwana Edouard Ngirente ministre w'intebe yavuze ko muri rusange leta y'u Rwanda ifite intumbero ihamye yo gukomeza kwita ku mikurire y'abana bato kuko ngo igihugu kidashobora gutera imbere gihe haba hakigaragara abana badakuru uko bikwiye. Imibare ku bushakashatsi bw'imibereho y'ingo yashyizwe ahabona mu 2015 igaragaza ko abana bari munsi y'imyaka 5 bangana na 38% bagwingiye, abandi bana 60% bo ngo bari mu murongo w'imikurire myiza. Impamvu ziri gwingira cyane zishingiye ku mirire mibi, amakimbirane mu miryango n'izindi. Umukuru wa guverinoma akavuga ko bifite ingaruka kuko ngo imibare ya 2012 igaragaza ko leta itakaza miliyari zisaga 500 z'amafaranga buri mwaka.
Hano iwacu mu Rwanda ubushakashatsi bwakozwe na Minisiteri y'Ubuzima mu mwaka 2012 n'ubwo haciye imyaka irenga igera kuri 6 ariko bufite icyo butubwira bwagaragaje ko buri mwaka dutakaza miliyari 550 na miliyoni 400 zijyanye no kwita kuri abana bahuye n'ibibazo. Aya mafaranga angana na 11.5% cy'umusaruro mbumbe w'igihugu ariwo GDP. Iki gihombo kandi giterwa n'ikiguzi kibigenda mu guhangana n'ingaruka z'ibitarakozwe
Minisitiri w'intebe akavuga ko kubera uburemere bw'ikibazo byatumye gahunda mbonezamikurire y'abana bato bayishyira kuri gahunda ya guverinoma.
Iyi gahunda ifasha mu guteza imbere no kurengera uburenganzira bw'umwana, ifasha kandi no gukemura ibibazo by'ihohoterwa bigenda bigaragara ku bana bato ndetse n'ibijyanye n'imibereho n'imikurire yabo.
Leta iragaragaza ingamba mu gukemura iki kibazo ariko hakabaho izindi nteko ishinga amategeko ivuga ko zidahamye. Kimwe mu bihangayikishije abagize inteko ishinga amategeko imitwe yombi ni uko ngo nta gahunda ihamye mu kuboneza urubyaro mu Rwanda. ni mu gihe leta ivuga ko umugore umwe abyara abana bane mu gihe mu 2025 yabyaraga abana batandatu kuri leta n'umurongo mwiza mu kuboneza urubyaro. Depute Pierre Claver Rwakaba akavuga ko ibibazo bihari hafi ya byose bishamikiye ku kutaboneza urubyaro bya nyabyo, kuko ngo hari umurenge basanze haravutse abana 3000 ku mwaka.
Ariko nyakuba ya speaker yurebye gahunda ya leta, ubushobozi bwa leta b'igihugu na ritme abanyarwanda barimo kubyaraho birahabanye cyane. Hari umurenge umwe mu karere kamwe aho tujya dusura twasanze mu mwaka umwe batubwira ko havutse abana 3000, bivuga ngo nubwo twafata mu ayene y'igice by'abana 1500 muri buri murenge buri mwaka, numva hakwiye gufatwa ingamba zifatika.
Naho mugenzi we Depute Inyasiene Nyirarukunda akamwunganira avuga ko hari imyumvire yagombye gucika ku Banyarwanda.
Byari umwana umwe kuko ari ushoboye nta kimwe gukirimo, nkuko ushobora kugura igare utayoboye ko moto zihari cyangwa se imodoka zihari, ariko waguze igare kuko ari ryo ushoboye. Izo rangwe zirimo uzabyare muheke ukagira ngo gushyingirwa ni ukujya kubyara ibintu nk'ibyo. Ni ukuvuga ngo subirayo nta mahwa ibintu.
Ni mu gihe Depute Christine Muhongayire we asanga hatagize igikorwa ku kuboneza urubyaro, leta yazisanga gahunda zose ishyiramo ingufu mu guhangana n'ikibazo cy'imikurire itaboneye bisa no kuruhira ubusa.
Umubyeyi abyaye abana 5, 6, 7 mu by'ukuri ntaho twaba turiho tugana. Niyo twaha abana shisha kibondo, niyo twabashyira muri gahunda zose, niyo yaba ari muri VUP, byose byaba bimeze nko gusuka amazi ku rutare.
Inzobere mu by'imikurire y'abana bato zo zemeza ko ubwonko bw'umwana bukura ku kigero cya 80% nyuma y'imyaka 3 avutse. Kuri Depute Juvenal Inkusi bigakomeza kumubera ihurizo rikomeye, mu gihe muri iyo myaka 3 umunyarwanda akaza ababyaye abana 3 agasaba gufata ingamba zihamye.
Mwambwira ukuntu azita kuri abo bana, atwite, azabonsa, azabagaburira, azabishora n'umugabo yenda nabwo namufasha. Ntekereza yuko ukurikije ritme ntayizwa asomaje n'isansi yari n'intambara dashobora gutsinda.
Minisitiri w'intebe Bwana Ngirente akavuga ko hazakomeza kubaho kwigisha mu kuboneza urubyaro binyuze mu bukangurambaga butandukanye. Imibare y'ubutegetsi igaragaza ko mu mezi 6 ashize hamaze kuvuka abasaga 160,000, bivuze ko umwaka ushobora kurangira havutse abatura akarere kose. Imibare yavuba itangwa n'ubutegetsi iragaragaza ko mu gihugu hose abagwingiye ari 38%, intara y'uburengerazuba n'igize imbere na 45% bagwingiye. Imibare y'ubutegetsi ikomeza ivuga ko abana 21% baturuka mu miryango yifite kuruta biganje muri Kigali nabo bagwingiye. Ubutegetsi kandi bugakomeza bugaragaza ko abana 13% bavuka bagwingiye. Ubwo ingamba ziriho ubutegetsi bukavuga ko buri mwaka bugabanyaho 1.3% by'abagwingira. Ku ntumbero yabwo haba mu cyerekezo 2025-2050 igihe byaba nta gihindutse, ubutegetsi bushimangira ko iterambere bwifuza rishobora kuzakomwa mu nkokora. Ubutegetsi bukomeje kuvuga ko zimwe muri gahunda buzakomeza kwifashisha mu guhashya imikurire mibi zirimo kongera gahunda z'utugoroba tw'ababyeyi, kongera umubare w'abajyanama b'ubuzima muri buri mudugudu, hakaboneka byibura 3 muri buri mudugudu, kuko bavuga ko hari abasaga 40,000 mu gihugu hose. Eka bagira ubusabe bw'Amerika i Kigali.
Tukivuga ku makuru yo mu Rwanda, abantu 21 bakurikiranyweho ubujura bukoresheje ikoranabuhanga mu mabanki bakomeje kuburanishwa mu rukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge. Abaregwa barimo abanyarwanda n'abanyamahanga biganjemo abari abakozi ba banki yitwa Access Bank. Ku nshuro ya kabiri y'uru rubanza, umucamanza ejo yagiye asaba buri wese mu barega. Ku nshuro ya kabiri y'uru rubanza, umucamanza ejo kuwa kane yagiye asaba buri wese mu baregwa kwisobanura ku byaha akurikiranyweho. Asumuta Kaboyi yakurikiranye urubanza.
Wabimburiye abandi ni umunyanigeria wari usanzwe ari umukozi wa Access Bank ashinzwe ikoranabuhanga. Uyu mukozi aregwa kuba ari we watanze inzira abajura bifashishije basahuriye banki. Uyu aregwa kuba ari we wabaye intandaro yatumye banki ya Access Bank yibwamo asaga miliyari mu mafaranga y'u Rwanda. Gusa we ahakanye uruhare rwe arirwo rwose muri ubu bujura, ndetse agasaba ko habaho icukumbura ryo kumenya impamvu Access Bank ariyo yatoranywa muri banki nyinshi ziri mu Rwanda ikibwamo. Uyu munyanigeria yasabye ko habaho ubucukumbuzi ngo harebwe icyihishe inyuma y'ibi birego. Iyi banki yamaze gutangaza ko yasahuwe amafaranga akabakaba miliyari n'igice y'amafaranga y'u Rwanda, isaba ko yafashwa kugaruzwa aya ngo yasahuwe hifashishijwe amakarita imbere mu gihugu ndetse no mu mahanga, hakaba ngo nayibwe mu buryo bwo guhererekanya amafaranga binyuze kuri konti, ibyo bita transfer. Uretse ubu buryo bwo gusahura banki mu rukiko hanagaragajwe n'ubundi bujura bwakozwe cyangwa se bwakumiriwe butara yaba bibasiye amakonti y'ababikije umutungo wabo muri banki. Kuri aya makonti ngo yagiye avanwaho amafaranga rimwe bikamenyekana yarangije kwibwa cyangwa se bikamenyekana ataragenda. Mubaregwa benshi badafunze bagaragaza ko aribo bagiye babwira polisi basanze ku makonti yabo hariho amafaranga menshi kandi batazi aho yaturutse. Hari umusore mubaregwa ngo yemeye ko konti ye yanyujijweho amafaranga miliyoni 80 z'amafaranga y'u Rwanda abisabwe n'umuntu yavuze ko aba mu gihugu cya Kenya. Gusa ntiyashoboye gusobanura impamvu yemeye kwakira aka kayabo ndetse n'ubucuruzi yakoranaga n'uwayamuhaye. Mubaregwa 21, 15 nibo bafunze, abandi 6 baburana bari hanze. Ababurana bafunze baracyasaba urukiko kubarekura kuko na bagenzi babo bakurikiranwe bari hanze kandi bakaba bataratorotse ubutabera. Abafunze nabo bagasaba urukiko ko bafungurwa bakaburana bari hanze, biyemeza ko igihe cyose bashakirwa bajya baboneka, ariko urukiko rukaba rwarabihakanye. Nta gihe gishize mu gihugu hatangiye kuvugwa ubujura bwifashishije ikoranabuhanga, ariko abahanga bakemeza ko bamaze gufata indi ntera. Mu minsi ishize mu kigo cy'igihugu cy'uburezi REBU cyibwe 5,516 by'amadolari y'Amerika ingana n'amafaranga miliyoni zisaga 370,000 cyishyuriraga abanyeshuri 14 biga mu gihugu cya Nigeria. U Rwanda kandi riri ku mwanya wa 76 mu bihugu byibasiwe n'ibitero by'ikoranabuhanga nk'uko biherutse gutangazwa na sosiyete ikora ubwirinzi mu ikoranabuhanga Kaspersky. Kenya niza mu mwanya w'imbere muri Afurika y'Iburasirazuba, iri ku mwanya wa 59. Uganda ku mwanya wa 79, naho Tanzania ikaza ku mwanya wa 64. Iyo banki ya FCC yibwemo amafaranga isanzwe yarabuzwe nabo mu gihugu cya Nigeria. Urubanza rw'aba baregwa rushobora kutazihuta kuko ruregwamo abantu benshi kandi buri wese asabwa kwiregura. Hazamo no gukenera abasemuzi kuko hari abaregwa bo mu gihugu cya Nigeria bakenera ababasemurira mu Kinyarwanda bo bakaburana mu Cyongereza. Asumta Kabuyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Nibutse bakomeje kutwumva ko mukurikira Ijwi rya Amerika yumvikanira i Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Ijwi rya Amerika ribagezaho ibitekerezo nyinshi ku bintu byinshi. Ubu tugiye kubagezaho ijambo ry'ibanze ribasobanurira imigabo n'imigambi bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Ku itariki 9 z'ukwezi kw'indwi uyu mwaka, Perezida wa Eritrea Isaias Afwerki kumwe n'umushikiranganji mukuru wa Ethiopia Abiy Ahmed bafashe ingingo yo gukemura ibibazo ibihugu byabo byari bifitaniye hakiri imyaka 20 mu gupfundika amasezerano y'amahoro. Inyuma y'imyaka 5 Eritrea yiyonkoye kuri Ethiopia biciye mu matora ya kamarampaka yo muri 1993, ivyo bihugu byombi byari bifise imigenderanire myiza. Yamara muri 1998 harabaye kutumvikana kubijanye n'imipaka kugeza aho ivyo bihugu bija mu ngwano yahitanye abantu 180,000. Icyo cuka kibi caheze mu mwaka wa 2000, ariko ivyo bihugu byabandanyije kutumvikana kubijanye naho imipaka yabo yagera. Uretse ko kutumvikana gihe kitari gito, amasezerano y'amahoro bapfunditse vuba azogira akamaro kanini kuri ivyo bihugu byempi. Ethiopia ni igihugu kitagira ikivuko, rero kugirana imigenderanire myiza na Eritrea bizogifasha gushobora gukoresha uruzi Mer Rouge, imwe mu nzuzi zikoreshwamo urudandazwa rukomeye ku isi hagati ya Aziya, ibihugu bya Buraya n'umwonga wa Suez. Eritrea nayo izoshobora guteza imbere ubutunzi bwayo bwasinzikajwe n'intambara yabaye na Ethiopia. Ubutunzi bwifashe neza, ubutunzi butifashe neza bwatumye abantu benshi bava muri icyo gihugu. Umushikiranganji wa Amerika ajejwe imigenderanire n'amahanga Mike Pompeo yasohoye urwandiko ruvuga ruti Amerika irashima ingingo yafashwe ku itariki 9 z'ukwezi kw'indwi hagati ya Eritrea na Ethiopia izohagarika icuka kibi cyari kimaze imyaka 20 hagati y'ibyo bihugu. Pompeo yongeye kati, turashimiye umushikiranganji Abiy wa Ethiopia na Perezida Isaias wa Eritrea ku butwari n'ubuyobozi bwiza bwatumye abanyagihugu babo bajya mu nzira y'amahoro, iterambere n'ihinduka rya politiki. Ugushira ibintu mu nzira nziza hagati ya Eritrea na Ethiopia bizofasha abanyagihugu kuja hamwe bakagira ibyumviro bimwe mu bijanye na politike, ubutunzi n'iterambere hagati yabo. Ati Leta Zunze Ubumwe za Amerika iriteguye gushigikira ingingo yafashwe n'ibyo bihugu, ikongera igatera intege impande zompi kugira zibandanye zikorana ku mugaragaro kandi no kwizera mu minsi iri imbere. amahoro hagati y'ibyo bihugu azofasha gusimbataza umutekano muri ako karere yongere ateze imbere ubutunzi bwa Afrika na karere ka Mer Rouge.
Iryo ryari ijambo ry'ibanze ribagezaho imigabo n'imigambi bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Inshuti twari kumwe igice cya mbere cy'ibiganiro byacu by'igitondo tuba tugicumbikiye hano. Mu izina ry'abagenzi banjye bose mwumvise mu biganiro by'igitondo, mbaye mbashimiye mwese kwa mwateze amatwi. Nshimiye kandi abadufashije gutegura no kubagezaho ibi biganiro. Kuri mikoro hano i Washington mwari kumwe nanjye Etienne Karekezi, mukomeze kandi mukurikira izindi gahunda z'ijwi ry'Amerika.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.